ma twembi tubasezeho tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe.
Dusangire ijambo,
dusangire ijambo,
dusangire ijambo.
Ndabasuhuje bakunze ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose mutwumva kuri radio no kuri internete ndetse no kuri telefone zanyu ngendanwa. Kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'uyu munsi twagiteguriwe na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Mu kiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku ndyane zadutse mu mugambwe CNL urongowe na Agaton Rwasa gushikaho ubushikiranganji bujejwe intwaro mu gihugu hamwe n'iterambere ry'amakomine bufata ingingo yo kuza ibikorwa bya politiki y'uyu mugambwe. Ingingo abarongoye umugambwe CNL babona ko ifise intumbero yo gutobera uyu mugambwe kubijanye n'amatora atekanijwe mu mwaka 2025. Uruhande rutumvikana na CNL rworwo rurega uyu mugambwe ko uhonyanga amateko agenga umugambwe. Kigane tugiye kubashikiriza twaravuganye n'umukuru w'umugambwe CNL Agaton Rwasa hamwe n'umuvugizi w'uyu mugambwe Terence Manirambona kugira ngo batubwire aho ibibazo bihagaze. Reka dutangire n'umukuru w'umugambwe CNL Agaton Rwasa.
Mushantahe Agaton Rwasa murongo w'umugambwe CNL murakoze cyane rwose kukanya mutayi kugira ngo bwanye ni radio ijwi ry'Amerika. Nashaka cyane cyane tuvugane ku bibazo biri mu mugambwe muri iki gihe mu mugambwe wanyu CNL. Hari n'abatangwe kuvuga ko hashobora kuba hari ariko bashaka kugira hagiye koneka CNL nyakuri. Nashaka mu majambo make cyane rwose mutubwire ibintu byifashe gute muri iki gihe.
Muri iki gihe uko byifashe nuko tubona yuko umushikiranganji yafashe ingendo n'umugambi w'ukuburabuza ibikorwa by'umugambwe, ibyo akabigira mu gufata ingingo zinyuranye n'iby'amategeko ategekanya. Kuko bwa mbere na mbere nimba yovuga ngo hariho kutumvikana hagati y'abantu bari mu mugambwe, sinashobora guhagarika ibikorwa by'umugambwe kuko umugambwe nta cyaha na kimwe ufise imbere y'iby'amategeko y'igihugu. Ikiya kabiri nuko abo bantu bavuga ngo bafise ingorane, ingorane tubona bategwa n'abo bategetsi kuko nibo babahimbiye. Kuko twaratunganije ibikorwa turi kumwe, mugabo babonye batabaye bari mu bibanza bashobora kubandanya bonona ibikorwa ku nyungu z'uwo mugambwe nyine babakoresha, bahitamo guca bavuga rero yuko byose ari kubisibutsa buti ubushikiranganji nabwo bugaca bwihindukiza mu ijambo bugahakana ibyo bwemeye nkuko nabo nyine bahakana ibyo baci bakoze. Aho urumva rero ko ndi ngorane
abo bantu mvuga umushyira ntaye gato. Abo bantu mvuga ko bakorana n'ubutegetsi sabari mu mugambwe wanyu CNL kandi bafite n'ibibanza bikomakomeye.
Yego me, kuko twarabonye ko hari ingendo yuko hari abantu bagira ibintu byose bishoboka kugira ngo ibikorwa by'umugambwe bise n'ibisinziriye. Hanyuma bivanye n'uko ibihe biriko biregereza turabona yuko dukwiye kwicara tugatunganya gushasha amategeko y'umugambwe kugira tuyaruranishe n'itegeko ry'igihugu rigenga itunganywa ry'imihingo. Kuko iryo tegeko ryashyizwe ku gikumu ubu Burundi kuko iryo tegeko ni intara zitanu, ni ukuvuga amaprovensi atanu, amakomine 42 hamwe n'amazone 150 n'imitumba n'amakaritsiye 344. Ubu rero kugabo bantu kirazira yuko twe twoja ku iryo tegeko ritunganya igihugu riri be n'umushyihangaje agaca bashyigikira muri ibyo mu gihe iyindi migambwe iri kiritunganya yisunze iryo tegeko. Bakavuga ngo hari abaje ngo boca batakaza ibibanza mugabo baragiye mu ikoraniro kaminuza iminyanyiro zigahinyanyurwa bagatera ibyumviro kandi bikemerwa n'ikoraniro kaminuza bagaca bavuga ngo ntigizunze amategeko. Umushikiranganji mukunaniza ngo nitumwe ivyegeranyo ngo vy'inama zitegura akirengagiza yuko inama z'ibiro bikuru by'umugambwe zitatanga raporo zitatanga icegeranyo umushikiranganji. ibyo twanarona mananiza ni ibintu cyo kwirondera ibyifatikizo kugira ngo bahurizemo iterambere ry'umugambi.
Abo nyene bavuye mu mugambi wanyu mushana ya gatongwasa barafise ibyo gushikiriza bakaba bavuga ko umugambwe usigaye uhonyanga amategeko bakaba bavuga ko n'amanama basaba umukuru umugambwe atabakaryo ko gushikiriza ivyumviro vyabo eka n'izo nama atazibaha ivyo mu bivuga kwiki.
Sivyo na gatoyi kuko abo bantu twarakoranye amanama yo gutegura icyo koranira kaminuza inama zika zitanu iya mbere itariki 16 z'ukwezi k'umunani umwaka uheze, iya kabiri itariki ya mbere y'ukwezi kwa munyonyo umwaka uheze, iya gatatu mu kwezi kwa mbere itariki 14, iya gatatu ya kane itariki 17 z'ukwezi kwa kabiri, iya nyuma itariki 5 z'ukwezi kwa gatatu. Kuvuga rero ngo ntibarimo ngo mwitegurwa ngo ntibari barimo sibyo. Iyo bavuga rero ngo hariho ngo ngo bitakozwe amanama y'ibiro bikuru abaserukira intara baba barimo, abo nabo bagwiza guca bajyana ibyavuye mu byafunzwe n'ikorera n'inoze n'ibiro bikuru mu rwego rwabo kugira ngo bumvirize batere ibyiyumviro byabo barongoye. Batabikoze uno munsi baca bagaruka ngo umugambwe wakoze amakosa, aho kuba uyu munyene bokwemanga ko bakoze amakosa ko batakoze icyo babwirizwa gukora. Kira noneho ikoranero kaminuza abo bose byega bari baririmwo barahawe ijambo, uvyashikiriza aragishikiriza, ikoranero kaminuza rirapfundika. Kandi ikoranero kaminuza niko rwego rukuru rw'umugambwe. Igitangaje yaba abantu badafise umutima wo kurondera gusambura vyogenda gute ngo ikoranero kaminuza ribe ivyo rifunditse bikorerwa akazi, tugira ingendo hagati mu maprofesa atanu mashasha magabo tukabona nyene ko basiba batanisho bavuze bamwe bamwe, hanyuma inyuma y'ukwezi n'iminsi 18 akaba ariho baza kuvuga umushyikiranzi avuga ngo nibyakurikije amategeko wenyine ari we yatanga n'uburenganzira bwo kwamakoraniro kaminuza aba yari kubona ko bidakwinje amategeko akabirekura. Urumva kubera igihagararo kubera ikibanza we wafise kandi noneho kuri we umugambwe wonone usambutse kuri we ni sawa kuko umugambwe wiwe uca usagarara ugasagamba
abo bari mu mugambwe
gutyo ntibisanzwe. Mugabo nawe nyine ntibisanzwe kuko iyo amaze kuba umutware abwizwa gutwarira bose, abwizwa kubaho ku neza igihugu ntagomba kuba akorera umugambwe wiwe.
Ariko naho mutunga agatoki ubutegetsi indyane nyamukuru ziri mu mugambwe wanyu, hariho kandi abo mvuga ko bakorana na Leta y'u Burundi, hariho ibindi birego bavuga ko nigenwa ry'abaserukira umugambwe n'ishyirahamwe ryo mu buseruko bwa Afurika yara, naho nyene bisa n'ibitagenze neza, hari icyo mwabitubwira ko?
Ibyo ni ibyo bifatikiza kuko nta namwe bokwerekana ingingo imwe yaba y'amategeko y'igihugu yaba y'amategeko y'umugambwe yoba yararenzwe nta namwe. Ikigira kabiri ku bijyanye n'abagenwa muri ibi cyanjye biriya, nta koraniro kaminuza ribanza kwicara ngo umugambwe gukenya uyu ushaka gukenya uriya, nta namwe byabaye. Ibyo rero urumva barondera ibyitwazo, uyu munsi bakavuga ibi, ejo bagahindura bakavuga ibindi, igihe ejo bagahindura bakavuga ibindi. No kubwira yuko ibyo byose atari ibibazo kuko iyo biza kuba ari ibibazo none ko ibyo bashaka byari byashitse bagakorana n'ubwo butegetsi bukishyiriraho ubwo bashobora bushatse, ntibari kunezerwa ko abo natanze nk'abakandida batabaye aribo bajayo, ntibyari guca bigarukira ngaho. None uyu munsi babyidoga ngo bizane iki kandi basubira inyuma bagire gute?
Ubushikiranganji bujejwe intwaro hagati mu Burundi buvuga ko bwahagaritse ibikorwa vyanyu vyose ko hashobora kuba intambamyi eka n'ubwicanyi, hari n'ibirego bivuga ko hari umugambi gushinga CNL nyakuri hakurya vyama vyashitse mu yindi migambwe hakaba ngo n'ubwicanyi, ivyo vyose mubivuga kwiki?
Ivyo vy'ubwicanyi nibaza ko ari ivyo bitwaza kugira ngo batange uburemere bw'ivyo bariko barakora. Ubu koko yobaye hariho ubwo bwicanyi avuga ababutegura ntaba yarabafashe kwatanumwe yerekanye ubwo bwicanyi yobona wewe wenyine abandi batabubona, nubwo icyo bimeze gute cyanyaho ni ukuvuga yuko ari amaremere ntajya bategura cyane bateguye barondegere bo bishira mu ngiro icyo no kugira nuko umugambwe Senero nturi mu nzira y'intambara umugambwe Senero nturi mu nzira y'uguhungabanya umutekano w'ubushake w'uriya icyo rero je mbona yuko ni byitwazo kugira ngo asobanure izo ngingo ariko arafata zinyuranye n'uburenganzira bw'umugambwe zirengeye mbere n'ububasha bwiwe kuko ibikorwa by'umugambwe kugira ngo bihagarikwe mu gihe wakoze amakosa ni sentare iheza igafata ingingo ati umugambwe ku makosa n'aya n'aya ibikorwa byayo ntibihagarare mukaba wewe rero urumva ubu yabaye sentare ubu yabaye byose ni ngorane kandi aho naho nyine akavuga ngo yari ituwe ngo hari abamwituye none bamwituye kuki atahamagaye uburongozi bw'umugambwe kugira ngo atubwire ibyo ibyo bibazo tubivugane ko kibo babo bamwituye batahejeje ngo batange kopi mu mugambwe twebwe turafise akangonongono ukunuku permanence ko zabazuguruye ko batigira baza ngo bavuge bati ariko twe turafise ikibazo ukunuku
reka tugaruke ku njyana ziri hagati mu mugambwe CNL muri iki gihe hariho icyifuzo canke imigambi y'ukwegera abo bari ku rwo rundi ruhande kugira ngo ibibazo muhereze mu mugambwe
ibibazo kubereza mu mugambwe nicyo twifuza kandi nicyo twari twifuza kuva kera mugaba bo burumva yuko ubu bo bavuga bati ni mushikiranganje ndiwatora umuti w'ibibazo byabo mu mugambwe umugambwe ikoranira kaminuza rivuze titi tubigenze uko urumva ko ikitabahibaye n'umushikiranganje acaza kugitorera umuti uwo mushikiranganje nawe akavuga ngo akeneye ko abantu ngo biyuzuza mugabo ngo nta nama bashobora kugira atari batanze uruhusha ko bagira inama urumva yuko aho harimo imitego
ku bwanyu amaherezo n'ayahe ibyo bibazo bizatora umuti gute
kumaherezo kuri kuzotsinda ibinyoma
kuba izo njyane zadutse mu gihe imigambwe myinshi iri kwitegura kuzohiganwa mu matora mu Burundi mu giha insiguro
twe tubiye insiguro yuko umugambwe uri ku butegetsi uronda kujya mu matora wonyine kuko abo bantu naho baho umugambwe CNL sabo bagiye ngo bagiye guhiganwa na CNDD-FDD bo barabagenda kumwe ku yindi migambwe bacavuga ngo bagize ngo runani ngo kugushikisha umugambwe uri ku butegetsi ibintu nkamwe n'ibyo tumaze iminsi tubona mu matora abaye injoro zibiri zose
umugambwe CNL gushika ubu niwo mugambwe utarimwo imice myinshi muri ipro naho harabaye imice kandi umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD harabaye imice mu migambwe itandukanye hariho za nyakuri za Frodebu ku bwanyu ni kuki ivyo bintu bikunda gushika mu migambwe mu Burundi
bishika kuko ariyo ngendo y'ubutegetsi ubutegetsi ntibushaka guhiganwa n'imigambwe ikomeye buhitamwo abo bugira basoma mbike bukabafasha kwigumura ku migambwe barimwo hanyuma iyo migambwe nayo rero bagaca rero bakora ibishoboka byose bakayiburabuza kugira ngo ibyo bashaka gushaka ko babishyikeko mugabe iyo ngendo nta nyungu na ntoya yazanye mu gihugu yaba niyo CNDD-FDD ntacyo yuvuga ngo yarabyungutsemwo kuko ibyo teye iteka igihugu byarushije kunyuka uyu munsi ugiye kuraba ingorane ziriho mu itunganywa ry'igihugu ntabwo ziterwa n'uko hari umugambwe sene kuko intwaro yose CNDD-FDD yonyine yayihariye ibintu byose ubuzi bwose bwa leta bwaye ibintu aho guterera imbere biguma bisa n'ibiyangara bari bakwiye kumenya rero yuko nk'abatware icyari ko baranze ishinga kwari gutorera umuti ibyo bibazo by'igihugu aho kurondera kuzana kandi injyane mu migambwe nabo badi bariko baragenda bigana abo bandi babigiyemo kare bari bakwiye kuraba mbega abagize iyo ngendo hambere aho inyungu babikuyemo ni iyihe ko mbona bamwe n'ubundi bahereje n'ubundi kutabakomoka kandi bitwa ngo ntibasoma mbike n'intwaro n'ubutegetsi ibyo byose byari bikwiye kugurura amaso bamwe n'abandi bakaraba ikibereye igikwiriye icyo ari cyo kuko inyungu z'igihugu zisumba ikindi icyo ari cyo cyose igere inyungu z'abantu inyungu z'akagwe k'abantu zirutishijwe inyungu z'igihugu igihugu sinzi ko kizoheza gitezwe imbere na bande ryari kuko ingendo mbi iba ari mbi nyine ntishobora gushikana ahantu heza na buhoro buhoro
ariko muradomye urutoki ku butegetsi uruhagwa rufise mu njyane ziri muri CNL ariko izo njyane nk'uko twabivuze zarabaye mu migambwe myinshi cyane rwose kandi ku butegetsi butandukanye atari bwa CNDD-FDD ikintu abategetsi abakuru b'imigambwe abanyamigambwe
dakora neza n'iki ku
erega si sukuvuga ngo abarongo imigambwe ngo nibakora neza cyangwa ngo bakora neza igihe cyose umugambwe usende DFDD uri ku butegetsi wewe uwumva yuko kumbura ibyo bakora utashyigikira uko babyipfuza ijana ku ijana bakwita umwasi barose rero umuntu ashobora kubapfukamira ati ntacyo je nimumbe nimirire nta ngorane bacye bakora ibyo nyine niko byabaye kuri iyo migambwe itandukanye ariko kandi icyo twavuga ni uko none ko ibyane zabaye hagati mu migambwe no muri sente DFDD nyine ubwawo mu burongozi abantu ntibumvikane no kwa karorero 2015 ibyo bise ngo abafrondere none ko batavuze ngo igihugu kigirakingo ngo kigirakigwe mu mpanga ngo ubwamwe ngo gukomerara ikorone mu bwamwe ngo umugambwe barawuhagaritse uyu munsi none igitandukanye hagati y'ibyo bihe n'ubu ni ikihe cyo tuba umushyirakanje afata ingingo zingana gutyo hano je nuvuga ntinotera nakamumbira abamukurira nimba batamutumye bamukebure bamuhanure ibibazo biri mu mugambwe n'umugambwe ubitorera umuti si intwaro ibitorera umuti
mu kanya gato kandi mu gusozera murizeye ko izo ndyane zo zamaze kurangira imbere y'uko amatora aba mu 2025
intwaro yokura mu kuboko yokura mu kirenge twokumvikana mu mwanya mutoya cyane
agatumwa rwasa umukuru mugambwe CNL murakoze cyane rwose ku kanya mu hari radio ijwi ry'Amerika
tukivuga kundyane z'umugambwe CNL tukaravuganye kandi n'umuvugizi uyu mugambwe Terence Manirambona nawe nyine atangura tubwira ibibazo biri muri uyu mugambwe
Mushyirantahe Terence Manirambona murakoze cyane rwose ku kanya mutengo muganiye ni radio ijwi ry'Amerika nashaka tugaruke cyane cyane kundyane eka n'icuka kibi kiri mu mugambwe CNL muri iki gihe mu majabo make ibintu byifashe gute
nibyo nkuko mubivuze mugambwe CNL madinisi mu cyuka bitameze neza arashya meze ashika umunani ariko no munsi nje cyuka cyagiye gihe aho gutora inyishu cyateye kibura inyishu cyane gushaka naho bazishaye hakati mu banyamugambwe inyishu maze kubura hagira n'abitura mbere mu bushyirangano bigeze gukurikirana ibyo bigambwe ndeni hana ze twumva yuko abashyigi ngo yuko bikubanze mu bantu bakari kwa kugira ngo bagasaba yuko ari mugambo kucagana muri make nawe zishuka kiyeze ariko mu nkundiye ndabigira ko nababwiye ari imvano imvano yo cyatanguriye
ego me ubwambe ndambere imbere mu kutubwira imvano 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 mutubwire aho ibintu byahagarariye ni kuki mutashoboye kumvikana ibibazo bihagaze he
ibibazo byatanguye muri ubwo kwaciye kirimo saba amezi munani cyatanguriye ku makuru yazananye ahantu tutamenye avuga yuko hariho umugambi w'abantu bagomba gushinga umugambi sinyeri nyakuri n'abagomba guhungana ubuzima bw'umukuru w'umugambi aya makuru rero yazanywe n'umukuru w'umugambi wenyine bwiwe hanyuma ntiyashoboye gutanga umuco kubivugwa kuri ibyo bintu niho mu nyuma yaho haciye hasohoka urutonde rw'abantu 14 harimwo abagize ibintu by'umugambi harimwo abashinga amateka harimwo n'indi mirongozi izo mugambi ku nzego nkuru aya makuru asohokana ku mbuga ngurukana bumenyi asatuma rero ibintu byunyuka kuko hagumye havugwa uruntu haba gusaba ko hoba inama yotuma uyu mugambi twicarana inzego zicarana hama izo nama ntizashoboka gusa n'abandi kwa makete ayo makete abo y'inshu zagiye gufata inzira buke buke aho abo bari baremetswe intebe ishushe akabura ibyemezo bandikiye umukuru w'umugambi bamusaba yuko by'ukuri yoterere inyishu ikibazo kiri mu mugambi baga iyo kete bashabaha ikopi umushyirangarangi niwe yaciye atuma ko umukuru w'umugambi maze amusaba ko yokucereza uyu mugambi tumaze kwicara rero twavuganye bitari bike ariko turasanga yuko hari amakuru atariyo mbere washaka turavuga ko ibere ryayaze ariko twavuye dusanga mu nyuma kwari gusigara inkwe ku maso no guhekera ku nyonzo kuko aho gutora inyishu hagumye havuga amajambo abumva ko adahumuriza atubaka umuganga ni hamugaye
ayo makuru y'uruhagarara ayo makuru y'ubwicanyi yavuye kuki icyateye niki
twebwe sikubo nituramenye icyateye kuko murumva yuko yazananye umukuru muganga rero yashikirije arashikiriza mu nama mugabo yavuga neza aho yazananye cyanasaba yuko twoyicariye tukamenya ayo makuru imbo n'imvano yazo cyane icyo ishakamije uwo mwanya ntiwabonetse batubyicarire icyo kimareye ni hirya y'umwanya yangara kuko abantu babiri cyekana binubana harya naho mbere bamwe bamwe umutekano wabo kubangamirwa nkaje ubwiwanje barambuje no kwinjira mu ngo y'umugambo yiriye mu nama sinamenya babitumye ndabaza mbere kwera iki TNC nshaka kwirira ndi umwe rubagize inzego nkuru z'umugambo ni kuvuga harabuze nyinshi ku buryo abantu bomenya ati habaye iki haragaho n'umugwi w'amatohoza umugwi mbere habaye imigwi ibiri umugwi wa mbere watanze icyegeranyo twari mu byavuyemo umugwi wa kabiri nawo watanze icyegeranyo cyagiranye kiza gihishije ku buryo n'ubu ntigeze kimenyekana turi n'ibirimo mu gihe abo bagirizwa ibyo bintu babuze ibyemezo ariko hakaguma hari ibintu kwimubana n'amajambo byashyikirizwa bumva by'ukuri ko ataranyubaka umugambo ayo gutatanya abantu na cyane cyane mu rwego nkuru duherekwe bikuze umugambo
mwavuze ibirego byavuze ko hariho abashaka gushinga umugambwe CNL nyakuri indyane zigabura imigambwe zamazabaye mu Burundi murashaka kutubwira abo bandi bari muri iyo murwi usa n'utarikiri kumwe na CNL banganiki barongozi umugambwe CNL bavuga ko akagwi k'abantu
nabwo kuba akagwi kukurumba kuko tutamenye aho hazanirwa urutonde rwanditswe kuko urutonde rwaciye ku mbuga ngarukana bumenyi nk'uko nabivuze bakavugamo indongozi z'umugambi nkuru amenyesha yuko mu bagize ibiro nshingwabikorwa by'umugambi ubwo rwandiko rwavuga mu majwi abashyika batandatu mu bagize ibiro by'umugambi naho urwo rwego nk'uko tubisonga amategeko bivuga yuko rugizwe n'abantu 210 muri bo baremezwe iyo ntibishyushye urumva yuko byerekana yuko sakagwe k'abantu ni inzego nkuru z'umugambwe murumva yuko niyo hagize n'umuntu asanzwe cyanke ikintu cyose gifite ubuzima iyo kigize ingorane ku mutwe umutwe biratuma n'ibindi bimba byose byonaka bigasanga ntibigenze neza murumva rero sakagwe k'abantu abantu batanu cyanke 10 kurumva yuko tugiye mu ntara abantu twagiye turabona bagiriza ibintu biriya imigwi ibintu bita ama groupe WhatsApp banabikiyemo bamwe bakavuga bati ubu ntumushyiremo n'amajambo amwe mbere yerekana yuko abantu bazigara mu mice rero se ikibazo cy'umuntu umwe cyangwa batanu cyangwa icumi ikibazo kimaze gushyikira mu gambwe gushaka no mu nzego zo hasi n'amanywa yo ku mitumba baramaze gushyikirwa na kino cyuka kibi kuko haciye amezi umunani cyarabuze inyishu kandi cyateza kwicarirwa mu nzego z'umugambwe nyine
ingingo y'ubushikiranganji bujejwe intwaro hagati ari nabwo bufite mu minwe imigambwe mwayifashe gute ku ruhande rwanyu
ku ruhande rumwe navuga yuko birababaje ko gushika naho ubushyanganji bumenya ibiri kubera abo mugambwe byerekana yuko ariho inyinshi zitabonetse biciye mu nzego zizwi n'umugambwe kubera abantu babuze uko bokwicarana mwabizi neza yuko no mu muryango no mu ishyirahamwe uwurira mutwa cyanke se rugo niwe wa mbere afata iya mbere kugira ngo yunge umuryango ugumuri umwe rero ubushyanganji bumaze kumenya ibiriko biraba kuko bahavuye bandikirwa navuga icyete cy'u Rwambere yandikiye umukuru w'umugambo bakaroha ikopi ariho batumye ko umukuru w'umugambo ahambwira ati turumva uruntu niraba no mu nyuma hageze gutegura amakoranyo kaminuza uwo mugwi w'abantu bagirijwe ibyo bintu bitagira ibyemezo barakumirwa hama kandi harirengagizwa neza yuko amategeko y'umugambo atomora neza uko ibikorwa bitunganywa harimwo n'amakoranyo kaminuza cyangwa guhindura amategeko ngendanwa y'umugambo nabwo ko rero ku ruhande rumwe babaje kurumva hageze aho ubushyanganji bufata inyuma hari n'iyo byerekana yuko abo byega baba batashoboye kwirengera ngo batore inyishu z'ibibazo bafise urumva ku ruhande rumwe babaje hama ku rundi ruhande nahandi bivuga yuko dufatiye urwandiko twabonye umushyanganji yandikiye umukuru w'umugambwe yavuze ati igihe ibibazo ni iby'iwanyu ni mucari hamwe hanyuma muheze mutubwire icyo mwakuyemo uno munsi rero turarindiriye nk'uko nabivuze kuba uri serugo kuba ari umukuru w'ishyirahamwe canke umugambwe byerekana yuko niwe wa mbere yofata novuga iya mbere kugira ngo yegeranye inyangamugayo yegeranye abo baganiriye ibibazo hama bicarane kuko turazi neza mu kindi bavuga ngo inama isumba ingimba two kwicarana hanyuma tukabona ibibazo byazananye kandi ndazi n'umuti ntiwabura hari ugushaka
murase kizera ko indyane ziri muri uyu mugambwe hagati yanyu baburongoye n'abandi banywanyi zishobora gutorerwa umuti mu gihe musubira mukaja mu nama mukayaga
navuga yuko burya ahantu hari ibibazo cyangwa hari abantu bango hamuruntu runtu ariko ntibisigura yuko hari ibibazo bitagira inyishu ibibazo byose iyo byaduse abantu bakagira ishyaka byo kwicara hamwe ntihabe guhekera ku nyonzo ntihabe gusigara inkore ku maso cyangwa kuyayenzira ko ntacyo buza inyishu idatogwa ariko nk'uko nari ndabivuze kugira ngo itogwe ni impaka umukuru w'umugambwe nyine ubwiwe yegeranye izo ntama ziwe no kwitabanywanya y'umugambwe ahereye ku biro by'umugambwe hama twicare hamwe nkuko twari twabisezeranye mu nama twagiranye mu kwezi kwa kabiri twavuga tuti twige imbo n'imbano kino cuka hanyuma ingingo ziberewe zifatwe kugira ngo umugambwe ubandanye gukora neza kandi wiyunze kuva hejuru ku rwego nkuru gushika hasi inyankamugayo y'abanywanyi b'umugambwe sene begeranye kandi basinyiye ku mugozi umwe na cyane cyane muri iki gihe twimirije ibihe by'amatora ariko biraza byari bigomba ko tuba twicaranye tukavugana mbere tukiza ibyo byose byotuma umugambwe udakora neza tukabihinyanyura tukabitoye inyinshi hakiri kare hama tukaraba n'izindi ngingo twafata zotuma umugambwe ubandanye gukora neza rero icyizere kiriho ariko murumva aho bihera mwamaze kuhatahura
abarongoye ubwambwe SNL muri iki gihe barega umurwi murimwo bita akagwi ko akagwi ko bagakoreshwa n'ubutegetsi ayo makuru cyangwa ibyo birego mu bivuga kwiki
nyuma yuko ni bimwe bavuga bakinye neza abantu bari mu bibazo bashwanye batase umwe ariyumvira ati n'ubwiki n'iki nishije tuma abantu bumva neza yuko bya muntu ariwe mubi ariko aho tugeze ubu ntihakwerekana ngo nakanewe mubi cyangwa niwe mubi umuti ni ukwicara hamwe rero nkuko nabivuze sakagwi kukurumba ibiroko by'umugambwe abagize urwego nshingwabikorwa murumva yuko tugenda mu ntara no mu makomini ikibazo kimaze gushyikwa rero sakagwi k'abantu bakeye urumva rero izo mvugo ni imvugo zerekana yuko nokwita mu kirundi niwe bita nko kudadaza iri kudadaza rero kurondera icyo kwagiriza uwundi kuko kuva bivugwa yuko ari abantu bagomba gushinga umugambwe isenyeri nyakuri nta cyemezo na kimwe ntizigeze bivugwa ahantu hagaragara kugira ngo abo byagiye twasanga by'ukuri hariho ibimenyetso bigaragara bahanwe cyane bahanugwe cyane basaba ikigongwe kuko iyo habonetse ibintu bigaragara ntibazafata mu ntoki reka kwemera yuko afata ibingingo ibyo rero mu bihe byabuze nyaho utabumva ngo bakanakagwe k'abantu ahandi ngo abantu bakabasha n'ubwo muri ku butegetsi ahandi ye mama ngo bagiye gutama ikingingo gushyirangangi ahandi ngo bari amafaranga ahandi ngo bibi n'ibindi biriya ibyo ni ibintu n'imvugo zikoreshwa mu gihe abantu bamaze gutata igituma zimvugo zibaho rero ni uko abantu bicarana bakavuga bati ibyo nakuvuze ko ni ibi ibyo ni ibi ntabwo ni ibi hama inyinshi ikaboneka icyo rero gushana n'umunsi ntikiraba mu buryo nubwa bwugurutse n'imitima yugurutse
mwavuze ko mutarekuriwe kuja mu ngoro y'umugambwe CNL gukora ayo manama muri iki gihe abo muri kumwe nawe we amanama muyagirira hehe
umva mu gihe bushyirangari bujya gukurikirana ku imigambi ikora bamaze gufata iyo ngingo nta manama abagishoboka nkuko babisabye bavuze bati inama zonyine zirekuriwe n'amategeko nizo twomenyesha ubwo bushyirangangi biherenje cyane kwerekana yuko turiho turagerageza gushyira ibintu ku murongo no kumvikana ibyo rero bishobora munsi rero ntibishoboka na twebwe ntibikunda kutugira iyo nama kanatsinda urumva ko tweho mu nzego z'umugambwe nkuko biteganywa n'amategeko twateza gutumwa kuri umukuru w'umugambwe cyane uko biba bitunganywa bishobora munsi ako kandi barakatujya ngo twicare turare uko iki cyuka cyohoshoroka
mwihweje indyane zihari n'uburemere bwazo hagati mugambwe senera muri iki gihe murase kizera ko ibyo bibazo byose mufise mu nzo bitorera inyishu imbere y'amatora yo mu 2025 mugambwe senera ukaja guhiganwa ari umugambwe wuzuye urimwo abanywanyi bawo bose
jewe ni kuri ndabona neza yuko hari gushaka ku mpande zose mbere washaka twebwe n'ubu twiteguye yuko n'ejo hirya yaje umukuru w'umugambwe adutumye ko twokwitaba hama tukayagira ibibazo bihari
Terence Manirambona murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radio Ijwi ry'Amerika kugira ngo umuyage ku bibazo nkoramutima biri hagati mu mugambwe CNL mwakoze cyane
nakoze namwe kudutujya kara n'ejo nimwadukenera tuzokora ama twiteguye kubishyura
turashimiye bashinga nawe mwese mwaduhaye ikiganiro turashimiye kandi n'abaduteze amatwi abakunzi b'iradiyo Ijwi ry'Amerika
ndagushimiye Frederic Nkundikije ku kiganiro wateguye nshimiye kandi n'abatumire mwari kumwe uyu munsi mbabwira nti barisanga ku Ijwi ry'Amerika namwe abatwumvise uyu munsi aho muri hose abatwumviye kuri radio zisanzwe abatwumviye kuri interinete namwe mwatwumviye kuri telefoni zanyu zigendanwa nongeye kugira nti ikaze igihe cyose kuri radio Ijwi ry'Amerika kandi murakarama
dusangire ijambo
dusangire ijambo